SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/gahetamye radio app.
Umunsi udasanzwe mu kindi kiganiro ni kuri SBS mu Kirundi. Nitwa Jean-Paul Amede Nizigama, ndabashimiye mwe mwese mwifadikanije natwe kuri uno munsi, aho ino ndwi rero yahariwe umunsi udasanzwe, umunsi w'amateka muri iki gihugu cya Australia. Ndiko ndavuga gutyo nshatse kuvuga yuko uno munsi muri Australia ari umunsi udasanzwe, aho bukera itariki 26 z'ukwezi kwa mbere buri mwaka iki gihugu kirahimbaza uwo munsi. Tujane kugira ngo mushobore kumva iby'uwo munsi, kandi muri iki kiganiro ndi kumwe n'umutumire kugira nawe duhave tumubaza uko yumva uyu munsi wahariwe Australia. Haheze imyaka 1600 handitswe amateka mashasha mu gihugu cya Australia. Kuri uno munsi niho abantu barimbura akahise, na cyane cyane ibyagiye biba intambamye yaba byiza canke bibi, ibyo bigatuma abantu bubahiriza amateka ya buri muntu wese canke bubahiriza kahise kumwe wese uko aba muri iki gihugu. Ivyo navyo wagenda bubahiriza kahise kumwe wese bikaguha impamvu yo guhimbaza canke yo kwishimira kino gihugu ivyo kimaze kugera ko, na cyane cyane abantu batuye muri iki gihugu. Hamwe n'ivyo rero igice cy'abantu canke imiliyoni 13 z'abanye Australia canke z'imiryango itandukanye muri Australia barahimbaza uwo munsi buri mwaka. Ibice 75 byo muri Australia canke by'ababa muri kino gihugu baremeza yuko uwo munsi ukwiye kuba akaryo ko guhimbaza ibitandukanye canke ubutandukanye canke ubumwe mu budasa bw'abanye Australia. Ibice 54 navyo bikumva ko ari amahigwe vyagize kuba biba muri iki gihugu cya Australia, aho 46 kugera navyo bihimbaza ubwigenge bifise muri iki gihugu cya Australia. Umurongo wa telefone ndi kumwe numwe mu basanzwe baba muri iki gihugu, kandi nawe agize amahigwe canke yagize uburenganzira bwo kuba muri iki gihugu vuba bishoboka. Ndagwaye ikaze mu kiganiro bwana Ile Defense Nzoyihaye.
Murakoze cyane Amede kuntumira muri kino kiganiro.
Murakoze cyane namwe kwitabira akamo twabateye. Ile Defense Nzoyihaye, nagomba ndababaze mwebwe kuri uno munsi aho Australia buca ihimbaza imyaka myinshi cyane uwo munsi w'itariki 26/0 buri mwaka, aho bagenda bahimbaza ubumwe mu budasa, aho bagenda bahimbaza barimbura kahise k'igihugu. Wewe nk'umuntu mushasha yemerewe kuba muri iki gihugu n'amategeko hirya ya kahise kawe waruciyemo ibintu bitoroshe kugira ngo umunsi nk'uyu ushobore kubona, wewe umva uyu munsi usigura iki kuri wewe?
Kuri jewe uno munsi kubisanzwe giti cyanje na cyane cyane n'umunsi muboneka rimwe n'umunsi udasanzwe kuba noshobora kuwihimbaza umutekano mu mutima mu byiyumviro hamwe nemerewe n'amategeko yose yo kuba muri kino gihugu cyaranyakiriye n'akanyamuneza kadasanzwe, kandi ndanezerewe kuba uno munsi hari kugira ngo tuhimbaze tushemagize ku gihugu cyiza nk'iki.
Ego mu guhimbaza no mu gushemagiza muri kino gihugu aho wemewe n'amategeko, ni biki wavuga ati icyo nishimiye ahanini ni iki ivyari zoroshye nibihe ivyari bikomeye nibihe kugira ngo ugere ahantu uvuga ati uyu munsi no munsi nanje numva nisanzwe no munsi nishimiye bidasanzwe
kubisanzwe murazi mu rugendo igihe umuntu ava mu gihugu ciwe cy'amavukiro kuno bivuga akaza muri kino gihugu umva urugendo rimwe na rimwe hari gihe rutoroha bivanye n'ingene waje ariko igihe nashitse muri kino gihugu hari ibintu byoroshye kuba no kwakirwa nk'umuntu bakubaha agatika kazi na muntu bakaguha ibikenewe bakaguha aho uryama bakaguha ibyo ufungura ariko hari urundi rugamba umuntu atangura kugira ngo ashobore kuronka uburenganzira bwo kuhaba mu buryo bw'amategeko ni ikintu kitoroshye rimwe na rimwe bisaba kurindira bisaba kwihangana rimwe na rimwe hari igihe umva yuko ucitse intege ariko igihe twarose ubwo burenganzira bwo kuhaba mu buryo bw'amategeko n'akanyamuneza ntangere nicyo gituma kuri uno munsi kugira ngo ndawuhimbaze urumva yuko atari ibintu bidasanzwe kuri jewe
byumvikane neza ivyo bihe woba waraciyemo ko hoba hariho abandi bantu mbere na benshi boba bakibirimwo akajambo wobabwira turiko turegereza gusozera kino kiganiro na kahe n'umushinga na Ildefonse Nzoyihabe
icyo nababwira nuko borema kandi bakagira ikintu cyitwa ibyizigiro bakihangana kandi bagakurikiza n'amategeko kuko kino gihugu ni igihugu gihagarariye ku mategeko cyane cyane hama ikindi harimo abantu beza washaka muri rusange ni igihugu gifite abantu bafashanya baterana intege urumva nk'uko natwe twaronse abadufasha mu nzira imwe cyangwa iyindi mu buryo bw'amategeko mu buryo bwo kubaho mu buryo bwo kurondera ubuzi mu buryo bwo kugira ngo umuntu ashobore kumenyera ikibano mu buryo bwo kumenyera washaka n'imico mishasha bwo kubaha aho umuntu wese akomoka kahise kiwe urumva ibyo byose icyo rubabwira gusa ni uko bo kwihangana bagakunda na kino gihugu hanyuma ibindi byose bazabona bigenda neza igihe gishitse
Ildefonse Nzoyihaya ndagushimiye cyane ku munsi w'ejo aho Australia bucihimbaza umunsi wahariwe Australia kuri uno munsi haheze imyaka myinshi cyane abantu bahimbaza kuri uno munsi udasanzwe aho Australia ari igihugu kigizwe n'imiryango iva mu bihugu bitandukanye binjira muri iki gihugu ku bandi bo bari bashasha muri iki gihugu Ildefonse batazi yo baja batazi yo bava kuko nawe ushobora kuba warashitse muri ivyo bihe akajambo kanyu mubatekerera naka
icyo nubategera ni uko kumva yuko bakwisanzura kumva amahoro harimo abantu beza bava mu bihugu bitandukanye ariko kuri uno munsi uhageze mbona bawushimagiza mu buryo budasanzwe bakawuhimbaza nabonye abantu imbukira zo ngaha n'abavuye hano mu bindi bihugu bantumira bakajya tugasangira tukotsa akabuga nk'uko tukotsa inyama tugasangira ibinyobwa umva umuntu wese kumva yuko avuga ati ukabona umuntu wese afise akabendera avuga ati uno munsi n'umunsi wa kino gihugu cyacu rero namwe ntimwitinye mwe mutaramenyera abo babanye banyu iyo mihari cyangwa ituma community mwama mujyamo nimwisanzure mwumve ko namwe muhageze muzahamenyera byinshi kandi muzakumva yuko mwashitse kandi mwakiriwe umunsi mwiza wa Australian Day
ndagushimiye cyane bwana Ildefonse Nzoyihaye
murakoze cyane Ahmed kwa mwama kandi ko agiye kuheza kugira ngo mvuge ikiri ku mutima cy'uyu uno munsi udasanzwe cyane cyane kuri jewe ubu nemere ku mategeko kugira ngo ndahabe murakoze
murakoze cyane rero Ildefonse Nzoyihaya nawe murumva ko nawe agiye kuryohererwa uno munsi mu buryo budasanzwe tukaba tubashimiye mwe mwese mwari kumwe natwe yari SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amedeniziga mukaba ufise icyo ushaka gushikiriza cyangwa ushaka gusangiza abandi kino kiganiro urashobora kukibasangiza unatemberera urubuga rwacu rwa Facebook wanditse SBS Kirundi uraza kubona ibindi biganiro twagiye tubashikiriza naho ubutaha bye bye
woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify canke hariho hose uronkera amakuru yacu.